Mbamba.
Nzambira Samirana.
Amakuru na Patrick Mitabaru.
Amahori wanyu nchuti wakunzi wa radio Inzamba agateka kawe sangu ikaze murano makuru turi kumusi wakata tigene kirezo jachumi numunani munyonyi humbibili na mirongibili amakuru yokuruno mugoro wa ahagaze kurizino ngingonguru nguru zikulikira ibya girizi kubyaha byakorewe abarundi nivyo byaraye bishikirijwe n'umugwi wa ONU ugwanya kuboreza igufa kiremwa muntu Collins Ngele umuhanuzi mu bijanye n'agateka ka muntu mu ishyirahamwe OMCT niwe abisigura murano makuru muramukurikira akambo karaye gatewe n'umukuru w'igihugu kugwaruka gw'imbonera kure ugashobora gutuma uwo mugugwaruka uho nyanga agateka kazi na muntu gusumbya uko vyahora bivugwa na Pacifique Inazwe arongo ishyirahamwe FOCOD ni mu gihe mugwi ugwaruka warusanzwe uwagirizwa amabakabije n'ishyirahamwe mpuzamakungu n'irijejwe abateka kazi na muntu ku isi turakubitira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aho ingingo yo kugura amashuri yakiriwe neza mu bavyeyi n'abana b'impunzi z'abarundi bahungiye muri icyo gihugu bari bamaze hafi amezi munani bataja ku ishure kumvo zo kugwanya ikiza cya COVID 19 kaze mwese mukanya nido nido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
tudomina manu mambo anu alikadu pashamu inga bugizu maso kwa ikaze mwese ano makuru tia here kunguru ya raye ichi hano kumihora ya radio Inzamba agateka kawe ivugi fungwa ja jamari rurimirije mwero jamhimba amakuru dukura mubegereye uwo mugwiza tunga yahoze ari Sombambike uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yemeza ko uwo mugwiza tunga yidegenja akaba ariko yo bamaze iminsi yitaba amatohoza y'ubutungane mu dosiye n'ubu itaratumuka neza uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe muradutunga kuri ako karaye kadusovye tubonana makuru imbonera kure ngo zitegezwa kuguma zikora ibikogwa byo gukizura kugira zicungere umutekano ako niko kambo zatewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye igihe ariko yugurura indwi yahariwe abagwanyi imbazwa n'umugambwe CNDD uri ku butegetsi ariko rero iryo jambo riraraje ishinga abandi agateka kazi na muntu Pacifique Inazwe yibutsa ko imbonera kure zizwi nk'umugwi inkora barankuko vyemezwa n'ishiramwe muzamakungoni akabona ko ivyo bishobora gutuma haba yonyangwa jyagateka kazi na muntu bivuye kuri aho kamo karaye gatewe n'umukuru w'igihugu inkuru tubaza Reveriano bazikamwe
hari kuri uyu wa mbere mu ngoro y'umugambwe CNDD FDD mu gisagara cya Bujumbura umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye avuga ko imbonerakure zankwa kubera zirara zirakizura kandi abagwanya ibikorwa byazo ari bo bansi b'igihugu
muzokumva abantu bavuga ngo abarundi ntibagiriza abaravuga ngo imbonerakure ni imigo kubera zikizura utushure tujya bifuze kari we mwaka yari yabonye aho yosohorera nodasaze wahatunze agaca kwita umwazi kugira ucike ingombora usuhema hanyuma sasa nakadabwire mbonera kure muri ngaha shirira dukingi mwaka
iryo jambo rya General Evariste Ndayishimiye ngo rije guca umutima abari basanzwe babangamiwe n'imbonerakure zizwi nk'imigwi y'iterabwoba n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ubu rero ngo izo mbonerakure ko zironse impigi y'umukuru w'igihugu zigiye kwimonogoza mu guhonyanga agateka kazi na muntu nk'uko zari zisanzwe zibikora Pacifique Inazwe yibutsa ariko ko ibyo byose biriko birakogwa bizobazwa abatwara igihugu no munsi
ngomba maze nibutse ko imbonerakure zifatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU nk'umugwi w'inkorabara milise mu karere tuzi ama milise ibara yakoze na cyane cyane mu gihe cya genocide mu Rwanda none ubu iyo mvugo ije yongerezwa na president Ndayishimiye bimaze kuvuga ku rwego rw'umukuru w'igihugu no kuvuga ko imbonerakure zigiye kumera amababa nyabona zikore ibisumba n'ibyo zahora zikora zigutera ubwoba abarundi bose nico gituma ngaha twovuga ko tudetse kwiri jambo rishobora gukwega ibara mu gihugu nuko kandi ibizokurikira byose bizoja kugatwe kabarongo y'u Burundi
mu ntango z'intwaro y'Evariste Ndayishimiye abategetsi bamwe baravuga amajambo yerekana ko badashyigikira ibikorwa by'imbonera kure akariro ni nkabura matari w'intara ya Kayanza yihandiza imbonera kure gukizura haize imisi mike umushikiranganje w'ugwaruka yigeze no kuba umukuru w'imbonera kure Ezekiel Nibigira nabasubira kubahimiriza mu bikorwa byo gukizura none n'umukuru w'igihugu arasubiye kubahimiriza
urakoze rero byano bazikamwa kuri kagati ya kazi na muntu n'umugwishinze kuburanira abagirirwa ibyaha byo kuburezwa igufa muri Afrika bwashikirije ibyagirije ku Burundi umugwi wa ONU ugwanya kuburezwa igufa kiremwa muntu uwo mugwi wagiriza leta y'u Burundi ko wahonyanze ingingo ziri masezerano mpuza makungu agwanya kuburezwa igufa Burundi bwateye ku mukono uyo mugwi ugafatira ku bantu baborejwe igufa n'inzego za leta kuva mu mwaka w'2015 tukurikire Izido Collins Ngelo n'umuhanuzi mu bijanye n'agateka ka muntu ku mugabane wa Afrika n'ishyirahamwe mpuzamakungu rirwanya kuboreza igufa OMCT asubirwamo mu Kirundi na Eddie Claude.
Il faut savoir que depuis maintenant 5 ans
ukumenya ko kuva mu 2015 haraciye imyaka 5 abakorewe amabi basavye gutunganyirizwa baca mu nzego zitandukanye haba mu karere muri Afrika no muri sentare mpuza makungu ariko ntaho byigeze bishika kubera ukudahana byagumye byibonekeza mu Burundi kandi abenshi mu bakorewe amabi baradebukiwe ariko hari nabandi bagumye basaba ko habwa ubutungane nico gituma umugwi wituwe kandi tukaba twizera ko uwo mugwi uzotwumviriza ukakira ivyo twagiriza leta tukaba twabishikirije hama uruhara rwa leta y'u Burundi ukaja ahabona
et ensuite pouvoir établir la responsabilité de l'état burundais. Il faut savoir que
kumenya ko uyu mugwi atari sentare ariko ari umugwi uraba ko ingingo ziri mu masezerano agwanya kureza igufa yubahirizwa twizera ko uyu mugwi uzokwerekana ko ingingo ya mbere ya kabiri ya 11 ya 12 ya 13 14 na 16 zahonyanzwe na leta y'u Burundi
Colin Gele akaba yari kasubirwamo mu Kirundi na Eddie Claude Ninazwe umwigisha yitwa Abonimana Leonard yigeze kuba umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Kankima ni muri komini ya Mugongo Mangari intara ya Bujumbura yarafashwe n'igipolisi cy'iperereza ku mutaga kuri uyu wa kabiri uheze igipolisi cy'iperereza cyamukuye kuri iryo shure aho yari ko arigisha nk'uko makuru ava i Kankima bivuga bikavugwa ko yoba yafashwe kugira bamukore kw'amatohoza abanyeshure n'abigisha bo kuri iryo shure bakaba batekewe n'ubwoba kuko batazi ico yoba yarafatiwe mu kanya turabandanya nano makuru
nibande babangamirwa n'ikiza cya coronavirus abantu bose barashobora kwandura umugera wa coronavirus abashaje imiyabaga abana ndetse n'inzoya ariko hari imigwi y'abantu babangamirwa n'ico kiza gusumba abandi nabakabari abashaje nabagwaye ingwara nka diabetes asima umugera wa sida n'umutima birakenewe rero ko iyo migwi y'abantu yitwararika bimwe by'akarorero uburyo buzwi bwo kwirinda coronavirus nko kwamabambaye agapfukamunwa gukaraba kenshi iminwe hakoreshejwe isabuni no kwirinda ingendo zidakenewe
akuna akamo kahaje inzamba agateka kaka
Adiwe nzamba katika katarawana nyanano makuru kudasa nura mabarabara ugukogwa nabi hamwe n'ibiturire nizo bituma mabarabara y'igihugu cy'Urunda tamara kabiri bivugwa n'umuhinga mu byo kubaka mabarabara abivuze mu gihe ibarabara rya Bugarama Gitega ridahita kuva mu gatondo kuri wa gatatu kuko ryacikiye ku birometero hafi bitatu bivugara mu Gitega uwo muhinga agasaba leta kugwanya igiturire ku neza rusangi tumwumvirize yahinduwe izwi kumvo z'umutekano.
Mwa vikuru vikuru ama warawara yubu, musanga, aguma, aboma gurika, halivituma vikuru vikuru vine. Iki kuru chambere nukutaronga abantu bayabunga bunga. Chane chane nkama kanivu wakagenda barayasibura kugira amaronga inzira ashobora gucamo ibiraro umuntu akaguma abicungera karaba ko hatimburuka cane kugira himburutse bahasane hakiri kare imisozi nayo ibomoka kubera imvura nyinshi umuntu naho nyene akagenda ayibungabunga gacimikobe ko gaha inzira amazi. Icyakabiri nuko muri iyi minsi haboneka imvura nyinshi cyane ikazana ivu ryinshi ikakitana ya misozi ikayimanura kubera ahantu henshi hatagikingiwe batateye ibiti n'inzuzi nyene zidakingiye kuko iyo hamaze gutangura kwimburuka ubundi umuntu yategerezwa guca ahakorera ibikorwa byo kuhakomeza. Igituma cya gatatu ni icyerekeye amabarabara yakoze nabi. Mu Burundi hari amabarabara menshi yakoze nabi bivuye kukugena abarundi benshi ubu ibiturire byavuye bija imbere y'ugukunda igihugu abantu bakurikirana ingene amabarabara akogwa ugasanga bajya ibiturire cyane ku buryo abayakora nabo bagerageza gusondeka kugira baronke iyo bakura amafaranga baha abakurikirana ibyo bikogwa. Kindi kigira kane hariho amabarabara ashaje amaze imyaka myinshi cyane yarakwiye kubageze gusubigwamo kuko imyaka imaze kuba myinshi turaze nka rya barabara rya Bugarama Gitega ari imaze imyaka myinshi cyane kandi mu bisanzwe amabarabara y'ikaburimbi ategerezwa gusubigwamo hagati y'imyaka 15 na 30 bivuye ingene yononekaye. Icyo kugwa rero ni iki kugira izo bikorwa byose bibeho kandi bikomere cyane cyane igwanya ry'igiturire kuko henshi bigaragara yuko ibiturire ari byo bituma bakora amabarabara atameze neza. Ababizi bora bibarabara rya Bujumbura Rumonge canke Nyamitanga Ruhwa ibintu byabuze cyane bigaca ku maradiyo abantu bakanabyemerera ko babikoze ariko ntibakurikirana.
Urega kawari umuhinga mu bijanye n'ibyo kubaka amabarabara nayo Deo Gracias Nsangani umwami nimushikiranganje ibikorwa vya leta gishikiye aho ibarabara rya Bugarama Gitega ryacitse yamenyesheje ko bagiye kurikora vyihuta kugira uruja n'uruza rubandanye. Abahinga bakaba batanze ikiringo c'indwi imwe gusa kugira ibarabara fata kibanza ribe ryaheze.
Inga twazanye n'abahinga baraba cy'amabarabara bari mu mushikiranganje sandi yuko ikihutirwa ubwa mbere kuko ari barabara nkenerwa gose ijyacamo imiduga ibintu n'abantu baragihutirwa gose cyo bituma rero guhera ubunyene ibikoresho biko biraduga ya mashini ariko aradugira ngo dukore ibarabara fata kibanza ngaha nyene irishobora kuba rirafasha uruja n'uruza rw'ibintu n'abantu. Hanyuma iryo ragira ry'uruja n'uruza rw'ibintu n'abantu tusanze yuko kubera kugira ngo aho hanze batukoze ashobore kuma neza ashobore kurengana ta kibazo yagiye gufata nk'iminsi ine gushika ku iyinga rimwe gusa nije tubonye byihuta muri kino gihe
ndabonye ushobora kurengana mbona yuko nta n'umuntu ukinga ashobora kurengana ryatise ryose niyo ni ukuvuga yuko nyuma yafashwe n'uko twari kumwe nuko mubibonye n'abajejwe intwaro buri amatare ngaha na Musandere tuvuganye yuko imiduga igiye guca ifata yindi barabara muravya kibogoye niryo rigiye kuba rirafasha mu kurindira yuko irifata kibanza ryo ngatoza kurikora.
Iri barabara tugiye gukora guhera ubunyene ni ukuvuga yuko nijye mfata kibanza kugira ngo urujya n'uruza rubandanye kuko murafashe imiduga myinshi hama ibikorwa bikomeye bizomara igihe kirekire ni ukuvuga yuko iri barabara tutakirikora ubunyene vuba bwa bwango hagiye gutangira gukorwa ibyigwa byihuta hanyuma bamaze gukora ibyigwa byihuta babona ibikenewe kugira rikorwa hama cyo turikora byihuta murakora itateza guteba.
Uyo akaba yari umushikiranganji Deo Gracias Nsangani umwami umushikiranganji w'ibikorwa bya leta muradutunga kuri utwo tunenge twari turi muri iryo jwi ry'umushikiranganji. Turabananye nano makuru yugurwa nako ry'amashure mu gihugu cy'u Rwanda ryakiriwe neza n'abanyeshure co kimwe n'abavyeyi mu mpunzi z'abarundi baba mu gisagara ca Nyamata ni mu karere ka Bugesera. Ivyigwa vyari bimaze hafi amezi munani vyarahagaze kubera ikiza ca COVID-19 iyo ngingo yo gusubira gutonda kw'ishuri ikaba yatumye abanyeshuri bari basasaye gusubira kwiga biruhutsa yabaye n'umunezero ku bavyeyi babo bari basanzwe bafise n'ingorane yo kubakurikiranira hafi mu gihe bari muhira. Francine Kanyange.
Ahani Nyamata igisagara kiri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Rwanda. Turi imbere yari mu mashuri ari mu cyo gisagara. Isaha zitanu n'igice abana bariko barataha. Nko ku metero zirenga ijana iyo ngaha tuhasanze umwana w'umwigeme. Yicaye iruhande y'umubyeyi wiwe afise ikaye. Naho kuri wa mashuri yatanguye no munsi ntiyatonze. Zenia afite imyaka 12 yiga mu mashuri yisumbuye. Byo gusubira ku ishuri kabaye akanyamuneza kadasanzwe kuri we.
Naragiye rwose mbonye amashuri atanguye nabona umengo ngiye kuzoguma nicaye muhira nta kindi nkako forma twese twaragiye kubona amashuri atanguye. Twadukumbaye n'abanyeshuri rwose rwose ako nyine ntibyakunda kushobora kumuyambira kwa nyine covid nyine wamuhe inkokora nyine ako ntaje nyine twarishimira kwa nyine tubonanye basi.
Umubyeyi wiwe yaranezerejwe nuko umwana we asubiye kwiga. Abivugana akanyamuneza mu maso.
Twiyumvise neza cyane kubera biraza kwa turushe ko na amezi yose bari ngaha muhira atacu bari kwarakora ego ubundi twararuhutse cyane twashimiye Imana tugerageza kubaha impanuro kugira ngo bakurikize kugira amashuri abandanye ntitsure guhagarara
nayo ku babyeyi abana babo bose batarashobora gusubira kwiga. Gusigika kwa choroshe kuri bo
akademi yo muhira ibigoye abana batatu biga babiri nibo bataragenda ku ishuri abana babo bataragenda mu kwishura bari muhira nabo nyene babaguma bashaka kuja ku ishuri kwera babonye mukuru wabo yagiye nabo bifuza kujayo ariko barindiriye nyene hagere basubire
ababyeyi bakifuza ko ikiza cya coronavirus cyo tuzwa kugira ngo abana bose basubire kwiga.
Urakoze Francine Kanyange. Yumuru ila kawariyo ni nchi yenso zira kuwa anumakuru mkabu kwa imbere yuko nda waseze randa bibutse yuko. Bagenzi bacu bamenyesha makuru makuru iwacu barumanije imisi 394 bari mu bohero rya bubanza bapfunzwe bagiriza icaha ciyamirijwe n'abahanira gateka kazi na muntu ka n'abaharanira umwuga wo kumenyesha amakuru. Radio Inzamba agateka kawe tukaba tubandanya twibuka bagenzi bacu barumanije iyo minsi bapfunzwe ku mvo z'akazi bakora. Nkano rero nshenso zirano makuru mwakoze mwese kuba mwadukurikiye bakoze bagenzi bacu badufashije kugira dushobore kwashyiza ano makuru yakoze Teodomire Manirambona akadufasha mu ngabwijuma. Mugire umugoroba mwiza mwese. Nawe.